umugwisavere kujeje kumenya ukuri no kunywanisha barundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu byicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi 1972 babwirizwa kuronderwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga Clavinda Chelier atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru I Bujumbura kuri uyu wa gatanu yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi
natoye karaga mu ndugu nyine kongo kandi n'abandi banyamahanga baratoye impapuro zibaranga erega bujya bwicanye bwanjye n'ubukanya mahanga ba mu Burundi bafite uruhara mu bwicanyi bwabaye turabafite bafite uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa
umugwi Severe ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo gusa ndayicariye arongoye Severe yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu
niba agenze kubira igihugu a canke b canke c canke d bicamunze za leta ibyo bita inzego za diplomasi amazina ya mbere turayavuze tukubatondeka buri gihugu baturukamo
muri ico kiganiro umugwi Severe washaka kwerekana ingene mu myaka y'igihumbi 1972 n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake Severe ubona ko arakarenganyo kari gafatiye ku bwoko uwo mugwi ushimangira kwica ari ikimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri 1972 bwari bwateguwe yamara no biruko ishami ryigenga RCP rihanira agateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari ugushiraho sentare idasanzwe iruhande ya Severe kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose aha Gervais Nibigira icegeye cutwara RCP akaba n'uwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1993 avuga ko mu Severe uhengamye
ubusa umuti uzoza gutanga amahoro mu gihugu habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana hama kandi hakaba n'ubutungane bukazobwiginga hari abakeneye indishi z'akababaro cyane abakenewe mu ndishi zindi bangacitse ku icumu abantu bifite bikomere ku mutima nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba kuko tumwe n'ibibazo byara amahoro amahoro arama
raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama nshingamateka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahise yemeza icyo caha
tubere ntiyaheza amatohoza ntiyaheza kumenya ukuri none tuzoza turafata akamanyu mazi mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere uraraba none igihugu cunguka iki
oya kuri uyu wa gatanu urongoye umugwi Severe yagize icyo avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye
uyu mukuru w'igihugu yarutumye bijya yavuze nibwo umuvugire ibyo atavuze yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta cyo kuza guverinema tubonye icyo bivuze ko yabisiguye neza mu gati erega Severe ni gusomora raporo na ko gucira kuvuga mu nyenyeri
umugwi Severe wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'2008 ico bikoze amashyamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'igihumbi 1993 bawagiriza ko ushire imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika